ijambo yashikirije je nya naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kukijanye n'impunzi kubera nsanzwe ndi impunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeza vuga icyahungishije impunzi imbonera kure ntacyo yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika izijya mbonera kure zirukanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu hanyuma ku banyapolitike ntacyo yabivuze ko wewe asa nuwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iroguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacyo yigeza yivuga ko no kuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacyo yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twa turiko turaja ibyo byose twake je nabonye yuko mu bisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze naba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka
ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndarishimiye rero impunzi gito mu kambi ya Rusenda nka jewe ntiryankumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazina muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazina muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko guhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyigeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuganwe na leta haba abitwaza ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri sosiyete sivile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera agaturigwa azosubira gukora mu gihugu cy'Uburundi ikigira gatandatu camba bajya cane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazaba biyumvira kimwe nge tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye guciroga ntibyaduhumurije aricyo gituma mbona icyiyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe narinze yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse n'ukuri igihugu
jewe ku bwanjye sinobona ko nohunguka kuko ntacyo yigeze abivugaho ntacyo umuntu yovuga ngo arasubirira mu Burundi kandi ataciye atanze cyo tuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinovuga yuko na byanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene yoba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa kwanza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumva nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko nabyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari inyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sinohunguka kukurumba ni hamwe noca mfatwa nabi
ikindi nacyo cyanejereje ni uko yavuze ni kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa abashyiramu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere ngo ari ku munyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi ni uko ntabonye nta muco yatanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu.